agatongo atayemeza ko mu kwezi kwa 11 ko nyene abanywanyi bane w'umugambo Senera arongoye bishwe mu ntari imwe ya Ngozi abarenga 15 barafungwa yarigarutse ko ariko yugurura ingoro y'umugambwe muri komine Gitobe intara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi ihanubiye na Ngozi mu mpera z'ukwezi guheze
muri kino gihugu indwara tufise ikomeye cyane niyo kugarariza amategeko uhereye ku ibwirizwa shingiro ndabaka rero ibwirizwa shingiro y'Uburundi biremerera Uburundi wese kugenda agenda mu gihugu cyose atawajya wangura mugabe cyo mundi ibara riri ngahe hagi higingozi birateye agahinda mutandere w'ikomine twa Nyamurenza ngo nta musenyeri ava mu yindi komine ashobora kuja muri iyo komine ku gikorwa cya Senera aca atuma imbonera kure ziza gutangira aho rero nababwira yuko muri Ngozi uyu munsi ingingo z'agafatisha kizifashwa zinyuranye n'amategeko ziriho zironona ibintu uku kwezi kuva gutanguye muri Ngozi tumaze guhamba inyangamugayo zine yishwe nande n'imbonerakure mugabo ukamenga nta ngorane
iruhande y'abanywanyi avuga ko bishwe rwasasigura kandi ko ingoro za Senere n'ubu hatari hake zibandanya kubomorwa ariko abajejwe intwaro n'ubutungane bakigira ati ndabibazwa mugabo bamwe mu bakuru b'intara ahubwo bagiriza abayoboke b'ico cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ko bari bibomorera inyubakwa zabo kugira ngo bikunde bamenyekane Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge mu manuka bushyira uburengero ari muri abo yabishikirije mu nama y'umushinganji w'intwara yo hagati na buramatari n'abaserukira imigambwe mu minsi iheze
twe twarimbaga duti ibi bintu bituma bavuga ngo ingoro ya Senere zononwe ingoro za Senere zononwe iyindi migambwe ifite ingoro ntiyagira ingorane n'imwe zigira ni ukubera iki duti rero dufate amastrategi adasanzwe muri zone muhuta mu ijoro aho muri komite liste de securite baca bafata abahungu batatu umwe afite inyundo imwe bakora mu gatuka niyo kubomora afite ikimiyito afite ibipanga bafite ibiziriko ubwo nyine bagifashwe reaction ya mbere urongoye urwaruka rwa Senere mu ntara ya Rumonge yahamagaye musanera ati abo bantu uraraba kibona ingufu kuko nari wanje bituma twabaye gukora abasenere bari impande y'ingoro yabo urumva bagira abayibomore bakuvaho tubafatiye ndababwije ukuri kugeza ubu nta ngoro n'imironeka
mugenzi wa twari ntara ya Makamba mu manuko nawe yagize abasenere kugumuka gadi ni ukuri
agize naho mbere abanyi babo bigisha kugaragaza ubutegetsi kuko bavuga bati bunyine abanyanyi babo ngo byanga bikunda ngo bibubira 20 ngo rwashaka tugeze ku kiramo muri matukiretse iyo ngendo mbi yakagaye n'akagaza gutyo no kuvuga amagambo yo kugira ngo berekane ko bagiye bafite ingufu muri uwo muganga wonyine yindi migambo yose imeze neza
ibyo rwasa bisuzugura akavuga ko imvugo bene itangaje
muharure kamanzi zotangwe ta kimiro kinini z'ukwezi kwa kane hazigaye iminsi ngahe amezi atanu tukinjira mu matora agenzi ubu ni ukwitangura gusa ahirya no hino tuba tubonye abantu banyuragirana bamwe ngo caratuvunye ntiturekura abandi sinabizi mu biki n'ibindi ngo nakugugumwa lakini kugugumwa no kutagugumwa ibyo wowe waje kubomora perema natakugumwa bagaca bajyaho ngo Senere ngo niko tuvomora ngo kugira ngo twiyamamaze ariko n'uwo kwiyamamaza yo kwiyamamaza ni kura gashaka
aganira n'irya Amerika akegera cyambere cy'umukuru w'igihugu nawe yahamagariye mu gwiseni utunganya amatora gukora wigenga koko kugira ngo injyane ziri hagati y'imigambwe zituzwe yihagaze cyane kuri kino kiringo ariko handikwa bazokwita amatora y'umwaka uza batari bashoboye kwiyandikisha muri kamara mpaka y'umwaka uheze gasonsi ndimwo
ngeyo beri inzira y'ikugumuka inzira y'urupfu inzira y'amaganya inzira y'amarira ku Barundi dusaba Abarundi bose kuje muri ntumbe natwe muri leta nko mu gihugu cya Jenerali y'Abarundi tugiye gutegura amatora atabigira aboneka mu gihugu cya Burundi aho muri aya matora harangwamo amahoro n'umutekano turasaba igisata sini ko cyo kwigenga koko tugakoresha abakinnyi akabo bakorana gusumba abarorezi yitabona yuko imaze iminsi ikorana n'abarorezi gusumba abakinnyi cyane cyane muri iyi minsi bariko basaba kwandika abantu nuko bo kwandika umurundi wese akwije amategeko atashoboye kuronka umwanya canke icyo gihe bitamukundira ku mpamvu zitandukanye yuko ashobora kwiyandikisha yagi rero iyandikwa yikumirwa kuko itangwe kwandika ukumira hacaga ingorane no kwindi byose bikurikira
mu ntazi tandukanye zo Burundi abantu banyu mugambwe tenere kuba wemerwa gukora ku mugaragaro mu kwa gatatu uyu mwaka barahagaritswe batabwa mu mvuto ahanini bakunze gukurikiranwa ku byaha bibiri ugutumirwa n'ishyirwa no gukoresha amanama temewe n'amategeko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.